Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse shuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Ibyo rero byo kuvuga abantu basinyiye ishinga umutekano wabo ntibazobubahiriza uko no gusubiza inyuma abarundi ngira ngo ntituzi icishije inyuma, ariko birateye isoni kandi n'ibintu atamuntu n'umwe ashobora kuzemera no gushigikira.
Uwo ni Onesime Nduwimana, icyegera cy'umukuru w'Urunani Senared, avuga ku butumire muhuza ku bibazo by'abarundi yahaye abaserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukwa ku mukanya kari imbere. Mareka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere muri Repubulika ya Centrafrica, aho intambara zishobora gusubira kwaduka umwanya uwo ari wo wose nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'ishami rya ONU riharanira agateka kazina muntu kuri uyu wa kabiri, Zed Raad Al Hussein, yatangaje ko agahengwe kari ku mugwa mukuru i Bangui no mu bisagara binini binini gashobora guhungabanywa n'intureka ziri mu bisagara bimwe bimwe. Mwamenya ko mu ndwi iheze abantu bashika kwijana baguye muri izo ntambara, abaharugwa mu bihumbi bakaba bamaze guhunga bivuye ku ntambara ziri hagati y'abayisilamu n'abakristu. Izo ntambara zarahitanye kandi abasirikare batandatu b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU baguye mu gitero cyakozwe n'umugwi w'abagwanyi b'abakristu mu gisagara cya Bangassou gihana urubibe na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyagihugu bagizwe ahanini n'abapfakazi hamwe n'imfuvyi bakaba barakoze imyiyerekano bagana umugwa mukuru mu ntumbero yo gusaba ko leta yohagarika ubwo bwicanyi. Abantu bane bapfuye, abandi batari bake barakomereka mu mishamirano yabereye mu gisagara cya Yei muri Sudani y'Ubumanuko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Buramatari w'iyo ntara David Yokonga yatangaje ko abasirikare b'igihugu bigije ico gitero kandi ko inyuma y'umuhingamo agahengwe kari kagarutse muri ico gisagara. Abanyagihugu bakavuga ko bavyuwe n'ugwamo rw'amasasu yajazana na mu gisagara ca Kagelu kiri ku rubibe rwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga kandi ko vyabakanze bivuye ko ico gisagara cari kimaze amezi atari make kiri mu mutekano. Tubibutse ko Sudani y'Ubumanuko yugarijwe n'intambara imaze imyaka ine yadutse kubera impari ziri hagati ya Perezida Salva Kiir aramutswe icyo gihugu hamwe nabo batavuga rumwe. Iyo ntambara imaze guhitana abatari bake n'abarenga miliyoni zitatu bataye izabo. ONU iratera ivyatsi izo ntambara mu kuvuga ko zatumye haduka inzara mu turere tumwe tumwe. Abasirikare bari bagumutse mu gihugu cya Cote d'Ivoire mu kiringo cy'imisine bahagaritse iyo migumuko yabo kuri uyu wa kabiri inyuma yaho bumvikaniye na leta. Abasirikare bari bagumutse bivuye ko basaba guhabwa agashiruka bute bari bemerewe na leta. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Cote d'Ivoire Alain Richard Donoari yemeje ko ibintu biriko birasubira mu buryo mu ntara zose za gisirikare ziri mu gihugu. Avuga kandi ko umutekano wagarutse. Ibiri muri ayo masezerano hagati y'abasirikare bagumutse hamwe na leta ntibyatangajwe. Yamara amakuru yatanzwe n'abasirikare avuga ko baronse ibyo basaba. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze z'Amerika ntibyorohewe kuri uyu wa kabiri mu gihe ahasohoka ivyegeranyo vyemeza ko President Donald Trump yasabye James Comey aheruka gukomborwa mu mabanga yo kurongora ikigo kijejwe gukora amatohoza ku vyaha FBI ko yohagarika amatohoza yariko arakorwa ku migenderanire ya Michael Flynn ya hamwe n'igihugu c'Uburusiya. Itangazo ryasohowe na leta ya Amerika rirahakana ivyo vyegeranyo. Ni mu gihe hari impungenge ku bijanye n'uko Perezida Trump yoba yaragerageje guhagarika amatohoza ariko arakorwa na Comey ku vyerekeye uruhara rw'Uburusiya mu matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Inyuma yaho hasohokeye ivyo birego, abagize inama nshingamateka ku mpande zose bakaba baciye bihutira gusaba James Comey ko yoza imbere y'ugwo rwego kugira abisigure. Comey akaba yari yatangaje mu misi iheze ko atazokwisigura kuri ivyo birego atari hamwe abikoze ku mugaragaro. izo mpari zadutse mu gihe hari zindi mpari zari zavutse zivuga ko President Trump ashobora kuba yaratanze amakuru yo kugwego go hejuru ku bategetsi b'Urusiya mu nama yabahuje mu ndwi heze. Abimukira baharugwa majana baturuka muri Afrika baba mu buraruko bwa Leta Zunze za Amerika muri Leta ya Minnesota bashobora gutakaza ubuhungiro bwa basanganywe mubaha uburenganzira bwo kuba by'agateganyo muri Amerika. Abashika ku 5000 nibo baharugwa mu baronkejwe ubwo buhungiro mu mwaka wa 2014 bivuye ko ibihugu baturukamwo ari byo Liberia, Guinea na Sierra Leone byari bibangamiwe byari byugarijwe n'ikiza cha Ebola. Abdullah Kiatamba umuyobozi mukuru mu gisata kijejwe abimukira baturuka muri Afrika muri Leta ya Minnesota avuga ko abari hagati y'amajana 200 hamwe n'amajana 5 ari bo begwa niyo ngingo. Kiatamba amenyesha ko hakiri kare kugira iyo ngingo ifatwe kandi ko bigoye kumenya abamaze gutahuka mu bihugu byabo canke bamaze kuronswa ubuhungiro uko bangana. Mwamenya ko ubuhungiro abo bimukira bari bararonkejwe bwari bufise ikiringo cy'umwaka n'igice bakaba bari bamaze kongerwa ibiringo bibiri kimwe cyose cyari kigizwe n'amezi atandatu. Aha ni amakuru twabateguriye avugwa hirya no hino ku isi agarukiye Hozine Munezero njye nayo ndabashikiriza yamara mugume hafi y'amaradiyo yanyu mugenzanje Fidel Nyongabo hagiye kubashikiriza amakuru yo mu karere. Ahanje turasubira mu kanya kari imbere mubandanye mujyohegwa n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC numwanya wa makuru iyo mu karere tuyahere mu Burundi. Inyuma y'igitero cyo kwikambi y'abasirikare ya Mukoni barengutse imbere ya Sentare. Sentare y'igihugu ya Muyinga ari imaze kubahebuza ku cifuzo cy'uko urubanza rwo buranishirizwa muri Sentare ya gisirikare. Iburanishwa ry'ugo rubanza ryasubiye gusubizwa inyuma kubera umushingwamanza ari muri rwo atabonetse. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Abasirikare indwi nibo barengutse imbere y'ubutungane muri Sentare inkuru y'igihugu ya Muyinga kuri uwa kabiri. Abo basirikare bagize umugwi ugira kabiri w'abasirikare bariko barakurikiranwa n'ubutungane inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi y'abasirikare ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga. Umushikiriza manza yabashengeje ku vyaha byo gushaka guhungabanya umutekano bakoresheje ibigwanisho no gufasha abashaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho bishyira umuriro. Baheruka kurengutswa imbere y'intahe ku itariki zitatu z'ukwezi kwa kane ariko urubanza ntirwaburanishijwe mu idonido. Icyatumye rutaburanishwa, umushingwamanza aburanira babiri muri aba basirikare yari yasabye Sentare kwihweza ububasha ifise kwiburanisha ry'ubwo rubanza. Uwo mushingwamanza yari yagerageje kwereka Sentare ko ubwo rubanza bwo buranishirizwa muri Sentare ya gisirikare. Mu kubisigura, umushingwamanza yavuga ko umusirikare wese afise ipete ry'umunsi y'amajoro aburanishwa na Sentare ya gisirikare mu gihe akoze ikosa rijyanye no gukoresha ikigwanisho bitari mu mategeko, kiretse iyo hagiyemo n'abatari abasirikare. Umushikiriza manza yari yabashengeje yari yagerageje kwerekana ko harimo abatara basirikare mu gufatanya iyo dosiye y'uwo mugu wa kabiri w'abasirikare n'iyabo mugu wa mbere bamaze gushibwa urubanza. Sentare yacishira urubanza mu mwiherero kugira yihweze iyo ngingo. Inyuma yaho Sentare yahavuye imenyesha ko amategeko ayiha ububasha bwo kuburanisha ubwo rubanza icayongera kuruhamagaza kuri uyu wa kabiri tariki 16 kwezi kwa gatanu 2017. Abakurikiranwa n'umushikiriza manza bose bitavye mu ntaye icese ariko basubiye kutaburana. Ngomira Kiza Silvestre n'intwaza ngabo y'ipete rya Lietena nimubona Moyize bari bafise umushingwa manza ariko ntiyitavye. Uwa mbere yemeye kuburana ata umwunganira, uwa kabiri acasaba irindi sango kugira umushingwa manza we azobe yabonetse. Lietena Moyize nimubona yahora akorera mu ikambi yo ku Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga yavuze ko umushingwa manza we atashoboye kuhashika kubera vyamugoye kwiyunguruza biturutse ku ikena ry'ibitoro. Sentare yaciye ifata ingingo yo kunguririza ubwo rubanza kurindi sango. Uwarahagarariye intahe yavuze ko batoburanisha ubwo rubanza igice kandi bose basangiye dosiye. Abari bifuza kuburana bagerageje gusaba Sentare kubaburanisha ikarindira uwasavye umwunganizi. Uwitwa Nizigimana Antoine ati umwe wese yaburana ku gatwe kiwe kuko afise ivyiwe abazwa. Tarasisi niyunge ko acasozera ivyifuzo vya bagenzi be asaba sentare ko yobaburanisha mu gihe atatege kujuba rirenzwe. Warahagarariye intaya yabishuye ko haraho vyoba nkenegwa hakagira ico babazo ariete na moyiza hari canke nawe akagira ico abazwa bahari. Yongeye kubasigurira ko sentare canke umushikiriza manza babakeneye bari hamwe kugira borohegwe mu matohoza. Ariete na niyunge ko yatumye urubanza rudatera imbere yasavye sentare kuburanisha babisavye asigura ko atanaho abavuga canke ngo bamuvuge mu matohoza kuko yafashwe ukwiwe. Sentare yavuze ko bitokoroha kurunka ukuri batari hamwe. Umushikiriza manza yabashengeje nawe acamenyesha ko Lieutenant na Moyize avugwa na benshi muri iyo dosiye. Abari barengukijwe baciye basaba kuronswa isango rya hagufi. Sentare icayungururiza ubwo rubanza ku itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo, icayemera ko bishobotse rushobora guhamagagwa imbere yaho. Tubibutse ko abasirikare ba mbere bafashwe muri iyo dosiye bagacirwa urubanza ikibiriraho bamaze kungururiza umushikiriza manza wa parake ya Muyinga. Inshuro zigera kuri zitatu urubanza ruhamagagwa muri sentare yisubiramo ya Ngozi ntiruraburanishwa na rimwe. Umushingwa manza ari muri urwo rubanza yasanze abo aburanira bari mu mabohero atandukanye yo mu Burundi, acasaba ko bozanwa mu ibohero rya Ngozi bakegerezwa aho baburanira. Isango riheruka ry'urwo rubanza ryari ku munsi wa mbere w'indwi iheze kubera ko ivyasabwe n'umushingwa manza ari muri urwo rubanza bitarakogwa. Urubanza rwaciye gwungururizwa ku igenekerezo rya 2024 z'ukwezi gw'indwi 2017 uyu mwaka turimwo. Imuyinga mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mundwi iza yentebe mu gihugu cha Uganda muhuza mu bibazo by'abarundi Benjamin Mkapa azogirana inama n'abasebukira mashyira hamwe ari mu societe civile aya bagore n'abakiri bato baba hanze y'u Burundi. Twumviriza mugenzi wacu Edigwem.
Ubutumire yatanze siko abagize ayo mashyira hamwe babivugaho rumwe, dore ko ubwo butumire busaba ayo mashyira hamwe kohereza abantu batari ku rutonde rw'abakurikiranwa na leta y'u Burundi. Urunani sinaredi rutavuga rumwe na leta ruvuga ko batewe amakenga n'ibiri muri ubwo butumire. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Onizime Nduwimana, icyegera cy'umukuru w'urunani sinaredi.
Amakuru twayakiriye nabi cyane ko ntibyumvikana no kudusubiza inyuma. Murasanze muzi yuko mu minsi iheze abo bavuga ngo bari inubwa n'ubutegetsi bw'ibijumbo uhereye kuri jewe nyine Dr Jaminani, Leonidas Hatungimana, Busokoza, Sindwija Alex n'abandi, igihe dutumye ngo tujye mu biganiro Arusha, abarundi sinzi bari ruhukije. Ibyo rero byo kuvuga ngo abantu basinyishe ngo umutekano wabo ntibazobubahiriza, uko no gusubiza inyuma abarundi ngira ngo ntituzi icishi inyuma, ariko birateye isoni kandi n'ibintu atamuntu n'umwe ashobora kubyemera no gushigikira.
Hari kuri ubwo butumwa nyine bavuga ko bafite imitayi nk'uko mibivuze badashobora kutumirwa, bakaba basabwe ko gena ababaserukira ivyo vyo mu bivuga kwiki.
Akazi k'imitahe ntikega umufasha w'umuhuza eka mbere n'umuhuza we wenyine ubwiwe we ategerezwa guhagarara hagati y'impande zibiri zishamiranye kugira ngo inyishu y'ikibazo iboneke. Iyo nyishu y'ikibazo rero kiyo kirigwa niho hazugaragara inkozi z'ikibi n'abatakoze ikibi, ababi n'abeza, maze bose nimba babyifuza twese tujye imbere y'ubucamanza mpuzamakungu twemera twese izo mpande zibiri, umwe wese yishure ibyo yakoze ataguhimanga kandi ahanwe hakurikijwe amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ko igikumu. Mu bisanzwe kubindi nabyo nta kuntu byumvikana ko wabafasha b'umuhuza aribo botangura kwemeza imitaka gihugu na kimwe cyo kwisitsa cha cyahaye atagihugu na kimwe cyo kwisitsa yihaye agaciro
abunganirizi n'abahuza mu bigano by'abarundi aho navuga perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni ekana Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania n'abantu bazi ijya ntara cyane gose bazi Burundi cyane gose amakuru ari kwatangazwa asa nuko ibintu byoba bitariko bija mu buryo cyane cyane ku runani rwanyu ibyo bintu byabateye amakenga
urunani rwacu nta kibazo rufise nk'urunani ibyo abandi baba bagwibaza ko siko bimeze namba urunani rwacu rufise intumbero no kugarukana nuko mu Burundi amasezerano y'Arusha atabandanyaho nyangwa ibyo shingiro ry'u Burundi rikaguma uko riri kugeza igihe abarundi bonyine bazokumvikana ko ata hageze yuko basaba kicara bakavugana ko ku bibazo by'u Burundi na cyane cyane bijyanye n'iterambere atankundwa atawigize inkundwa akazi atawuri inyuma y'agasozi atawuri karahigwa n'imitaha atariyo
matwi yadusumira ibiganiro bibera hagati mu Burundi eka n'abarundi batari bake hariho kamo kagize iminsi gategwa cyane gose kavuga ko n'ibiganiro byaba bibera hanze navyo nyine byo kwimurirwa mu Burundi muriteguriye kubandanya ibyo biganiro gihe byorangira yarusha nkuko byatangajwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu
hagati mu Burundi nta biganiro na bimwe biri ko birahabera hagati mu Burundi hari abantu inkuru nziza nabiwe bahamagara kwemeza ibyiyumviro yabatumye ibiganiro nyakuri ni ibiganiro bizuhuza abomowe abagiriwe nabi n'ababagiriye nabi abahonyanze amategeko n'abaharanira ko amategeko asubira akambikwa umutamana hageza hakaboneka intwara abantu bose bumvikanye ko ishobora gutegura amatora atagiramo agatotezo atagiramo igitsure n'ubundi bube gitongo bwibonekeza mu ino mezi
iyo ntwara muvuga iyo bari intwaro y'imfata kibanza
izotegeza kuba intwaro y'imfata kibanza intwaro umuntu atavuga wenye n'abandi ngo bakoma amashyi
mu biganiro rero uko tuvyumva muzosaba ko aba leta y'imfata kibanza abarundi bagiye matora bo mwoca mwabwira iki muri ico gihe
iyo aba leta y'imfata kibanza abarundi bageze matora nabo bibaraba ko matora bagiye matora adakurikije itegeko narimwe
onezime ndwimana icegera cy'umukuru w'urunani senarede murakoze cyane gose ku kanyama duhaye
namwe murakoze cyane
hagataho navuganye na bwana Makocha Tembele no mufasha mu biro by'umuhuza mu biganiro by'abarundi ambwira ko ikibazo cy'impapuro zisaba guta muri yombi bamwe mu barundi bagomba kwitabira ibiganiro ubukiri mu maboko y'abakuru b'ibihugu by'akarere ko kandi kiri mu bizaganirwaho mu nama iteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru ikibazo kijyanye n'impapuro zo guta muri yombi abantu kiri mu biri ku isonga ry'ibizaganirwaho mu nama itaha y'abakuru b'ibihugu icyo dusaba nuko ayo mashyirahamwe yatoranya undi muntu utari ku rutonde rw'abashakishwa kugira ngo yitabire inama umuhuza azaba atangamo icyerekezo mu gihe icyo kibazo kirimo gushakirwa umuti kuko iyi nama itaha nta bintu byinshi bizayivugirwamo twibutse ko hari inama ikomeye umuhuza azagirana n'abantu bose mu kwezi kwa gatandatu twizera ko abo nabo bazatumirwa numva rero bahitamo intumwa bohereza mu gihe dutegereje icyemezo cy'abakuru b'ibihugu kuri icyo kibazo Bwana Makocha yagize n'icyo avuga ku mutekano w'abazitabira ibiganiro yambwiye ko biri mu nshingano z'umuhuza kubungabunga umutekano w'abatumiwe mu biganiro
buri gihe iyo hari inama twateguye umuhuza abazi ko afite inshingano yo gucunga no kurinda umutekano w'abatumire ibyo turabizi ko ari inshingano zacu umutekano wabo uzacungwa nk'uko bisanzwe nta na rimwe byigeze biba ikibazo kandi ntibizigera biba ikibazo
uwo ni Makocha Tembele n'umufasha mu biro by'umuhuza Benjamin Mkapa
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Rwanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC. Mu Rwanda ubushikiranganje bujejwe ubuhinga bwa none utangaza ko mu gihugu hataragaragara gushika ubu ibitero bikoresheje ubuhinga bwa none nk'ibimaze iminsi byumvikana hirya no hino ku isi, ariko ubwo bushikiranganje bubwira abantu bose bakoresha ivyuma vya ordinateur kwirinda gufungura ibintu byose babonye ku ma ordinateur yabo, cyane cyane mu gihe batazi aho biturutse. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu minsi ishize humvikanye mu bitangazamakuru virusi yiswe WannaCry. Iyo virusi imaze kugera ku bihugu 150 ku isi, bivuga ko imaze kugera kuri mudasobwa 2200. Iyi virusi abayikoze basaba amafaranga banyiri mudasobwa ngo babashe kongera gusubirana uburenganzira ku makuru abitse muri mudasobwa zabo. Mu kiganiro ijwi rya Amerika yagiranye na Bwana Emmanuel Habumuremyi, umujyanama wa Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga, yavuze ko nubwo mu Rwanda ibitero byibasiye ikoranabuhanga bitarahagera, ariko abanyarwanda bagomba kurushaho kurinda amakuru bashyize muri mudasobwa zabo. Leta y'u Rwanda binyujije mu kigo cyayo gishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga yaburiye abanyarwanda uko bakwitwara mu rwego rwo guhangana n'ibi bitero byifashisha ikoranabuhanga. Bwana Emmanuel Habumuremyi ni umujyanama wa Minisitiri ufite ikoranabuhanga mu nshingano ze.
Basaba cyane cyane abafite amakuru yabo kureba programu bakoresha niba ari za kera bakagerageza kuzamura zikajya ku kigero programu z'ikigezi ziriho, cyane cyane niba uri kuri Windows XP bikagusaba ko wimuka ukazamuka ukajya kuri Windows igezweho y'iki gihe. Ikindi ni uko abantu bagomba kwirinda cyane gufungura inyandiko batazi aho ziturutse. Hari kenshi tubona ama email menshi aza, ariko akenshi ugasanga abantu bose barishimira gukandaho kugira ngo bafungure, cyane cyane email ziza ziriho imigereka, ibyo twita attachment. Ikindi gushishikariza abantu gukoresha email z'akazi, nabyo bifasha mu kumenya neza ngo amakuru ubonye aturutse hehe. Ikindi nanone ni ukwirinda gupfa gukurura cyangwa kudownloadinga no gukurura ibintu biri kuri internet nanone utizeye neza uwabishyizeho.
Uyu muyobozi avuga ko abantu bagenda bakwiza iyi virusi basaba amafaranga kugira ngo bakunde basubizwe ibyo baba babitse muri mudasobwa. Gusaba Umuremyi asaba Abanyarwanda kutazagwa muri uyu mutego, kuko hari igihe basaba amafaranga ariko ntibagusubize ibyawe ukabuhombye kabiri. Abanyarwanda basabwa kubika ibyo bakorera muri mudasobwa ahandi hantu henshi kugira ngo byo muri mudasobwa nibigire icyo biba ahandi bibe bihasigaye. Uyu muyobozi yongeye kuburira abanyarwanda muri rusange n'abakoresha za telefoni ko bose bakwiye kwitwararika.
Dukoresha ikoranabuhanga cyane, turagenda twihuta mu kurikoresha. Hari nabo mwenda batazi ko barikoresha, duhereye no kuri telefoni zidusanzwe dukoresha. Mu kurikoresha biba bisaba ko urikoresha kandi ubikoresha ku bintu uzi neza icyo ushaka. Kuko iyo urikoresha utazi neza icyo ushaka niho ushobora guhurira n'ibyo bintu aba bajura mbite ntyo bakunda kwiba bakoresha ikoranabuhanga, cyangwa se abagome bashobora kwangiza ibintu bifashishije ikoranabuhanga, kuko ntabwo ari abajura gusa babikora. Naho ngaho umuntu ahurira nabo mu kugenda ushaka kujya ku bintu rimwe na rimwe udasobanukiwe neza. Iyo ugeze ahantu ukabona ibintu ntubyumva neza, biba byiza kugisha inama undi muntu ushobora kuba ubizi hafi yawe.
Mu Rwanda harateganywa gushyirwaho ikigo cy'igihugu cyo kurwanya ibyaha by'ikoranabuhanga. Ubutegeko rishyiraho icyo kigo ryari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Minisiteri y'ikoranabuhanga ivuga ko iki kigo nikimara gushyirwaho kizaba gifite ibikoresho n'ikoranabuhanga byo guhangana n'ibyaha nk'ibi. mu Rwanda ubujura bukoreshwa ikoranabuhanga bwatangiye kuhagaragara. Umwaka ushize agatsiko k'abajura kagizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kateguye umugambi wo kwiba amafaranga hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, kakavana muri banki yo mu gihugu amadolari y'Amerika 170,000, ariko polisi yatangaje ko yatahuye uyu mugambi utari ikindi gitero cy'ikoranabuhanga cyamenyekanye n'iki 516,000 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga 380,000 yibwe byoherejwe kwishyurira abanyeshuri 14 b'abanyarwanda biga muri Nigeria. Ibi byagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka 2013-2014. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, manda rero adashobora kurenza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu kwezi kwa kabiri mu 1951 nibwo ivugurura rya 22 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangiye gukurikizwa. Iryo vugurura ritegeka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi. Manda imwe ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imyaka 4. Ashobora gusaba abaturage kumuha ya kabiri, ariko ntashobora kwiyamamariza ya gatatu. Muti bituruka he? Perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington, yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka 4, maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu 1783. Abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye. Ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane, ariko arabyanga, ahubwo arabibagayira ku mugaragaro. Washington yahisemo inzira ya demokrasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe. Abamukurikiye nabo nka Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa, bityo rutangira kuba ihame. Nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko. Byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa 32 Franklin Delano Roosevelt. Iri ni Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Franklin Delano Roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa 11 mu 1932, atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho. Arangije iyo manda ya mbere y'imyaka 4, yarongeye ariyamamaza atorerwa ya kabiri. Irangiye, President Franklin Delano Roosevelt nabwo yariyamamaje, nabwo aratorwa. Nyuma y'iyo manda ya gatatu, nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera. Hari mu kwezi kwa 11 1944. Roosevelt ariko yitabye Imana ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 4 mu 1945, atarangije manda ya 4. Niwe wenyine mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wategetse manda zirenze ebyiri. Nyuma y'itahuka rye, impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bari bafite impungenge, ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba ko umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose. Iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya 22 ryandikwa. Inteko ishinga amategeko Congress yaryemeje mu 1947. Hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe. Umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri 1951, bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga. Shuti zijwi rya Amerika ikiganira Amerika na cyo munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi. Mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Juti mwari muduteza matwi ibiganiro n'amakuru twahite bafitiye kuri gisaha niho bigarukiye mwakoze kudutega matwi nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.